Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Ijwi ry'Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Muri kumwe na Fidelio Ngabonda bahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Abanywanyi b'umugambwe SNL bemeje mu ikoraniro kaminuza ryo kuri uyu w'Imana Agaton Rwasa kugira azo kwitoze mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka mu Burundi.
Nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu, tugiye kwinjira yezina mu ihiga ry'amatora. Ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza cayura ubu Burundi bwacu.
Uwo ni umuyobozi w'umugambwe SNL Agaton Rwasa ahejeje gutorwa icese kuzosekura umugambwe wiwe mu matora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, nkuko twari tubivuza, abanywanyi b'umugambwe SNL bemeje mu ikoraniro kaminuza ryo kuri uno w'Imana Agaton Rwasa kugira azo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa gatanu uno mwaka mu Burundi. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi, musomegwa na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe SNL ryabereye mu buraruko bw'umugaba mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Intumbero yaryo kwari uguhimbaza umwaka urangiye umugambwe wemerewe gukorera ku mugaragaro no gutora umukandida azoserukira uwo mugambwe mu matora yimirije. Umushingamateka Agaton Rwasa arongoye uwo mugambwe yemejwe n'abagize amakomite makuru y'umugambwe mu ntara kugira azobaje imbere mu matora y'umukuru w'igihugu. Ahejeje kwemezwa mu ijambo rigufi yashikirije, wasanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka yaneguye ingene hari abaje mu matora badatahura intumbero ya demokrasi. Rwasa anagabisha abo bose bafise intumbero yo gutoba amatora.
Iyo abatware bitiranije demokrasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe, bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamo uruhagarara rukomoka ku karenganyo, ubugumbye, agahotoro kudatwarira bose ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo. Mu gihe rero twimirije amatora, biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bibereye aho kurondera kw'abarundi bova mu bihe bigoye igihugu cyacu kirimo. Icyo twabwira mwene abo bantu rero, kumbure batinya ibyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza iby'igihugu, ni uko abarundi n'abarundikazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi yonasuzuguza igihugu cyacu.
Ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL ribaye mu gihe abarongoye uyu mugambwe badasiba gusemerera ko abanywanyi babo batotezwa bagafungwa mbere no kwicwa bakicwa. Uwagiye guhiganira intebe y'umukuru w'igihugu yiyamiriza abagifise mu mutwe ivyo kutihanganirana.
Nyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu, tugiye kwinjira yezina mu ihiga ry'amatora. Ibyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu Burundi bwacu. Abiyumvira ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise, nibateshwe bate kuko igihugu cacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica, ahubwo gikeneye ingufu zishyizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cubakirwe ku mushinge w'amahoro uri iterambere rirama kandi rya bose bishinga imizi koko. Umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi cyangwa kubaho nabi. Ntanu waremewe gutotezwa andi.
Umushingamateka Agaton Rwasa afise akamatera abatware n'abajejwe ubutungane, aba basaba ko kugira abarundi babiyumvemwo bategerezwa gutwara bose. Afatira ku bikorwa bibi bikorerwa inyubakwa z'umugambwe SNL n'abanywanyi bawo.
Reka ntera kamo abatware barazwe ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu bavabanure n'ingendo yo kuremereza abatwagwa. Ingingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko asanzwe agenga igihugu cacu. Nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imbura kimazi ziriko ziradusamburira zidutubirira canke zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu. Iyo turiko dukorerwa ayo mabi yose, aho binashika inyankamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa, ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi ataho buhengamiye, birabugora gutumbereza intahe kenshi na kenshi mugata mu mbuto abahohotewe aho guhasha inkorabara.
no kuri uyu wa gatandatu imigambwe ibiri ari Yohanake na Sendede yaratunganije inama zidasanzwe z'iyo migambwe mu muji wa Bujumbura ariko iyo migambwe nta bakandida yatoye nkuko abarundi batari bake bari bavyiteze yabaroyize bari cakarongo Yohanake canke Gaspar Kobako avugira umugambwe Sendede FDD urongowe na Ronaldo Nyangoma batangaje inyuma y'izo nama ko bazoja mu matora biyunze n'abandi munani n'abavyifuza gushika ubu abakandida b'imigambwe n'abigenga bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2020 bagera kuri 12
uwo iyo yari inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi baryo musombewe na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda leta y'u Burundi ibicishije ku buserukizi bwayo mu gihugu cya Uganda yanke banye politike batandatu gutabuka bo barimwo Honorable Jeremy Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi bari hahunze mu mwaka wa 2015 bamaze kwiyamiriza kwitoza kwa President Petero Nkurunziza mu kiringo kigira gatatu Ngendakumana yemereye ijwi rya Amerika ko yabujije gutabuka yaruka gutangaza ko ashaka kugaruka mu gihugu gusubira kubandanya ibikorwa vya politike ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru
amazina atandatu niyamanitse ku mujyango w'ubuserukizi bw'u Burundi ikampara mu Buganda kuva kuri uyu wa gatandatu nkuko wabibonye yavyongoreye ijwi rya Amerika abo nabo ni Jeremy Ngendakumana yahoze atwara umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD agaserukira n'u Burundi mu nama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Pamphile Mudelega yahoze ari umunyamabanga ntayegayezwa w'ikigega kijejwe kwakira imfashanyo mvamakungu Melchior Simbaruhije na Dismas Nduwayo umwe yahoze n'umuvugizi ubundi muhanuzi bicegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Gervais Rufyikiri nawe nyene ubu ari mu buhongiro Vincent Gahungu yahoze ari umushingamateka w'umugambi uri ku butegetsi na Denis Hakizimana yahoze ari umuhanuzi w'ubutwari n'amashingamateka Pio Ntavyo hanyuma nawe nyene ubu abarizwa mu buhungiro ubuserukira Burundi mu Buganda Ambassadeur Epiphany Kabushemeye nta mwana niwe yateye umukono kuri urwo rwandiko asigura ko abo bagabo batandatu batemerewe kwinjira mu nyubakwa z'ubwo buserukizi gusaba icyarico cyose ugo gwete roje rukurikira umubonano yagiranye na Jeremy Ngendakumana nabo bari kumwe ku munsi wa kanu heze abo bagabo bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 bari bagiye muri ubwo buserukizi gusaba impusha zitwa murekarengane canke rese passe zo gutabuka mu gihugu cabo Ambasaderi w'u Burundi i Kampala yarabakiriye ababwira ko agira abanze kubaza abamukurira i Bujumbura uko niko Jeremy Ngendakumana yabisiguriye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika
birayo atubwira mu yasabye autorisation y'ubujumbura twarabonanye na competitive formule n'aromire photo etc acha tubwira yuko agire gusaba autorisation y'ubujumbura cyane aho batari ko byabwirizwa kugenda twaraciye vendredi lo 14 juste après nous tous ça tous en attendant hano na après nous ni wacha tangize n'insiksi
twamubajije nimba iyo nyifato isigura ku Burundi bwoba budashaka ko bataha na wati cane gose
exactement oya n'insiksi
aho bari mu Buganda bari degenvya nkuko babitubwiye kuko bafise uruhusha rwo kuhaba canke kuba ahandi nk'impunzi naho biruko umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza ntasiba guhamagarira abahunze igihugu gutahuka aha yabisubiyemwo mu mwaka weze igihugu guhimbaza intahe yo kwikukira
uyu munsi uhuriranye kandi nitahuka kubwinshi y'abarundi bari bahungiye mu mahanga itahuka rya bene wacu biza kongereza akanyamuneza dukesha uyu munsi turabahaye ikaze mu bandi bene igihugu baze gutegurira hamwe imigambi y'iterambere tutibagiye amatora twimirije
abo bazibiriwe mu Buganda bavuga ko iyo mvugo itajana n'ingiro nabajije Ngendakumana ikigiye gukurikira nawe mu nyesho yatanze mu rurimi rw'igifaransa yagize ati
on attend on va envisager autre chose après mais on ne va pas forcer les portes
mu Kirundi avuga ati reka turindire gato turabe turindire yamara ntituzokoresha inguvu mu kwezi guheze Jeremy Ngendakumana yahoze anaserukira Burundi muri Kenya yari yatangaje ko ashaka gutaha agasubira kurangura ibikorwa byiwe bya politike ndetse yeruka no gushinga umugambwe mushasha PDG uhurikiyemo abiyonkoye ku mugambwe uri ku butegetsi bahunze igihugu kuva mu mwaka wa 2015 kuko batemeye gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza ico giye twabajije iyo nararibonye ivuka mu ntara ya Muramvya ko yabashaka gutaha kuja kwitoza mu matora y'imirije Ngendakumana we nabo bari kumwe ntibatomoye neza gusa bemeye ko bazokwitaba ayo matora
burya rero ikintu cy'amatora ni ntambwe mu buzima bw'igihugu, ariko ubuzima bw'igihugu nibwo bunini, nibwo bukenewe cyane gusumba iby'amatora yonyine. Mu gifaransa niho bavuga bati un homme politique pense aux prochaines élections mais un homme d'état pense aux générations futures. Twebwe natwe rero twiyumvira kazoza k'igihugu cyane cyane gusumba ibyerekeye amatora yonyine, ariko abanywani bacu n'abarundi bari mu Burundi barafise uburenganzira bwo gutora no kwitoza, bumva rero yuko bazoja mu matora. Joseph Kandida navyo muba murabiretse.
Ku mbuga ngurukanabumenyi abaharanira agateka kazi na muntu bashikiriza ko ukubuza abashaka guhunguka ari ikimenyetso kibi cerekana ko nabotaha batorabwa giza, kandi ko vyerekana integuro mbi y'amatora. Abandi nabo bati reka tubirabisha amaso kuko Jeremy Ngendakumana imbere yuko afata ingingo yo gutaha nuko yari yamaze kubona ko abategetsi benshi bamushigikiye, ubona ko ari umusirikare yagwanya urugamba akaba yo bagifise n'abasoma mbike benshi. Hari n'abavuga ko ari umukino w'indani mu mugambwe werekana mbere ko muri uwo mugambwe uri ku butegetsi hari abatabona ibintu kumwe. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Naho kubijanye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda, muri uyu mwanya mugenzi wacu Ignatius Bahizi aratubwira ku ngaruka ingwano mu Rwanda mu myaka ya za 90 yagize ku banyagihugu muri Uganda baba hafi y'ubibe n'u Rwanda.
U Rwanda nirwo rwarwanaga ubwarwo, twe tukabona ibisazu biri kutuzamo gusa tuyoberwa ikiriho. Nkuko intozi zibonaga zishwe n'izuba niko twapfaga, twagira ngo duhungire mu mpunzi bakatubuza, ubwo dupfira mu byaro ducu.
Bahurizaga iki?
Baravuga ngo umuntu w'impunzi ngakureka kuba ari umunyarwanda ngo Uganda ntiri kurwana. Abasirikare baratugaruraga nuko tugaruka bati muhumure, ntabwo Uganda iri kurwana. Ariko twewe igihe kikagera abanyarwanda bagasheringa ibikombora binini cyane, nuko bigahutaza abantu bacu.
Onumwe baturage bamurora agace ko muri Gisoro muri Uganda gahanye rubibi n'igihugu cy'u Rwanda. Abanyayuganda benshi muri aka gace n'ahandi nka za cya hafi cyanikana Nyarusiza ni hamwe muhajajwe n'intambara yo muri za 90 inyeshamba za RPF inkotanyi zafashe ubutegetsi mu Rwanda mu 1994. Ariko ngo bw'igisirikare cy'u Rwanda cy'icyo gihe cyarasaga inkotanyi zimwe zari ziri ku ruhande rwa Uganda. Ibisaso abaturage bisi bikompora ngo byagwaga muri Uganda bikonona imitungo bikica n'abantu.
Icyo gikomboro cyari kinini cyane, none cyarakubitaga kigasiga urutanga runini mu rugo, byaba ari imyaka iyo ariyo yose byose bigatagurikana akaba ntacyo watarura, kandi kigasiga kimisha ibintu by'imikaruka butana birya kuko biriye wanapfagaho byateraga mu myaka y'abantu. Imyaka ikononekara byakubita mu rutoki, bitoki byose bitari byera byose bikamanuka, niko byabaga. Kandi amatungo gapfaga batubwiraga ko tudakwiriye kuyarya kubera ko gabaga gahononekaye gariho ibintu bimeze nk'umuyare.
Bwana Bambanza George icyo gihe yakoraga n'umuryango musaraba utukura.
Byari ibintu bibi cyane, byari ibintu bikabije bitavuga kuko twafiriye ibintu byinshi. Uzinatu nk'abarodi kosi dukunda gupfira nko muri byo kuko bamwe bararaswaga ugasanga nitwe turi kubatabara aho bari tukabazana. Mnaka gake twafiriye byinshi, bajyanye amatama, bajyanye amakoko, bajyanye amahene babo bantu.
Abandi bazaga kwambura ibintu.
Abantu b'u Rwanda nibo bazaga.
Abaturage cyangwa abasirikare?
Abasirikare.
Basirikare b'igihugu.
Yee, abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda. Kandi ukareba ngo na bya bisasi by'abanyarwanda byararengaga bikosa amazu. Barasa hari agatete. Abantu bari mu mirima barapfa.
Kavuga n'uyu musaza nawe ndumva ko yagize ikibazo gikomeye icyo gihe. Wo tubwire ko byabaye muri icyo gihe.
Njewe amazina ganje nitwa Ngareba Ephraim. Intambara u Rwanda yarateye turahunga. Duhungira muri iki gice cyahanga bara dutera ibikombora n'amasaso. Ibikombora biraza byica mushiki wanje, bashiki banje ari babiri bose barapfa. Birongera barongo cyubukorangira Imana bo barakira. Kubyabaye amazu gose benshi baragasambuye, agandi bikombora biragasenya, abantu barabarasa barapfa, imyaka turayihomba, amatungo turagahomba bityo.
Abakecuru babiri bapfishije abana babo igisasu kibaturikanye bari mu murima. Naya magingo baracyahahamutse ku buryo batinye gusubira muri uwo murima.
Urugamba tuzi rwanyiciye abana babiri, abahungu babiri.
Igisasu mu murima?
Mu murima nuko kirabica. Aho ntibuhinga.
Kubera iki?
Ndatinyaga. Ndatinyaga. Ni muhereriya ndatinyaga.
So umurima wawe warawutaye imyaka 20 arenze utawuhinga?
Irarenze.
Watinye kuwuhinga kubera iki?
Kubera gutinya ngo ntagisangamo n'ubundi bakanyica. nkagisanga mu wenda bagitayemo nkapfira
kandi se wowe mukecu nawe hari ingaruka byakugizeho
nabo bana bapfiriye umunsi kumwe cyabakubitekemo
nabo uyu mukecu rusi cyangwa bawo
uwanje yari umwe abo yari babiri
we arujya ararugenda
bapfira kimugo munsi
bari bari mu murimo mu
bari bari mu murimo gumwe none bari mu murimo gumwe ya bintu birabaturikana nuko bapfira aho bamanuye imirambo n'imiyo myaka yacu yose herayo n'ihenezo bari baragiye bari gukura baragiye no kuragira byose byahezeyo
imirimo yanyu mwarayiretse pe
none weho none nk'ubu twashobora gutaramayo wagira uti n'ubundi nanjye kiranturikana twarayiretse
ababujije abantu n'abahombye ibyabo bamaze igihe kirekire babaruwe kugira ngo leta ibarihe ariko imyaka irenze 20 ari ntacyo leta irabaha nyamara ariko icyizere cyo guhabwa impozamarira cyongeye kugaruka nyuma y'aho perezida Museveni abibwiriye ko leta igiye kubariha vuba
turashima perezida Museveni kuko byaratubabazaga cyane niba dufite government tukaba twaratakambye ntibagire icyo badusubiza ariko kubwo yadushubije
mu rwego rwo gufasha abagizweho ingaruka n'iyo ntambara ya FPR inkotanyi umuryango w'ibihugu by'uburayi wubatse amavuriro muri utu duke gufasha abantu ukurikije abayobozi b'iyi ntara ya Gisoro Ignatius Bahizi ijwi ry'Amerika Uganda
urakoze Ignatius kuri iyo nkuru mu Burundi umuhinga yigenga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana yashize ahabona mu ntango zo ku kwezi kwa kabiri igitabo cyitwa Kira Burundi cyo gitabo kivuga ku burongozi buzamura ubutunzi bw'igihugu bufatiye ku ngingo nziza zifatwa mu by'ubutunzi twavuganye mu kanya na Faustin Ndikumana atangura avuga ku catumye bandika icyo gitabo
twanditse igitabo mu kugira duterere kuko turavye ingorane za politiki y'Urundi buhitiyemo imbyane ingene usanga mu migambwe manye politiki hakabura ingene dushobora kuza turuba icyo twokwita des projets de société imigambi nyine ishobora kuzamura Burundi abarundi bari hamwe hamwe tutireka reka duterere rero ko tubona bidakunze kuza birakorerwa no mu migambwe cy'abanye politiki tureka duterere twandike igitabo cy'umugambi bw'imita projets de société iyo banka nka karuriro tuvuga tuti inyo karuriro abantu bagafatira ko rero nabandi be mu misi za rero yari imyanga hatse ko tuvuga na deba bagashobora gutangura kubishira imbere ku buryo tuza abantu bazaba bariga guhiyane guhiganisha imigambi kuvuga imigambi abarongora igihugu bagafatira ku migambi kandi n'abanyagihugu bakayibaza bakababaza ati ya migambi igeze he tugahindura cyane cyane cyo nokwita ingendo mentalite y'ingene abatwara babikora nabaga babibona hanyuma kumbe rero ko no mu bindi bihugu niko usanga bigenda birakogwa abantu gatanguza barahiganisha imigambi twere twakiri kuri ico gitabo kira Burundi mu Gifaransa ni initiative Burundi emerge pour le renouveau kugira nibyaza biraja muri deba abantu akumva ibirimwo bifatigwe ko nabandi ku buryo uca baza baragira abyo bategura nabo nyene ugasanya igihugu cyo kirisononura
wavuze ko muri uwo mugambi wo kuzamura ubutunzi byo fatira ku gufatana mu nda kwa Burundi wo bisigura neza
mu bisanzwe ni gitabo kinini no bako kiri mu mpapuro zirenga 160 mugabo mfatiye nko mu byungane rimwe ndakishize mu byungane mu mpunyapunye mu byungane rimwe no kuvuga yuko mu kuzamura ubutunzi bw'ibintu kurwanya ubukene bihagaze ku gufatana mu nda kw'abarundi ku region national intwaro ibereye uburongozi bwiza bukomeye kandi buhindura abantu no gufata ingingo nziza mu by'ubutunzi dufatiye no ku butunzi kama Imana yaduhaye kugira ngo turuhe igihugu rero gitekanye cyiza kandi giteye imbere ibindi n'usanzwe mu ryungane rimwe nuko nokivuga
muri cyo gitabo uravuga kugaruka kugena uburongozi bw'Uburundi bwari bumeze kuva ucikukira wo buca ku mayango ko byari bimeze gushika ubu n'icokogwa
ubwa mbere ho ndabisubiramo ndaraba uburongozi bw'Uburundi ngene bwari bumeze kuva itariki imwe y'ukwezi kw'indwi 62 gushika uno munsi umuntu agira ubushakashatsi twaraba ingene amaleta yabisitanya hari igihe nkajya ku ntwaro ya cami wasanga nko kuva mu 61 kuva 62 tushikira gushika mu 66 ugiye ubushakashatsi ugasanga nta leta yashobora kure mu wayene ugasanga leta yamara nk'amezi 6 amezi 7 kubera injyane amahi abihindagurika kwachubana kwa ta mugambi w'itembere washoboka leta zihindagurika gutyo haza kuri republika ya mbere ukaraba ingwane zagiye ziraba ubwicanyi za politiki ugasanga igihugu cagumye kata kibohwa n'izo ndyana abantu bahunga basubira ku nkora ka republika ya kabiri nyine tuhagaruka tukaraba ingene habaye agahengwe gatoyi ingamba iterambere rubakwa iragira gute mbwami naho biratina birahinduka haraza nk'indyane kizi ya katolika n'ibihugu birasubira ibya diplomasi mu mirongo umunani n'indwi ya gatatu hagaca haza za ntega maranga zande kaza politike y'umwe abantu bahumatera bagira guti gushika dushyira 93 ho bica birunyuka tumara imyaka 12 mu ngwano 15 habaye amatora byagiye birarangira 15 na 10 na 15 iby'ibiri ngo byose byagarutse muri rusange ugasanga kabisa Burundi byarabonaniye kumara imyaka 10 gutekanye buri ku Burundi biterambere izo remeje kubikubira muri rusange naciye ngera ndaraba ingaruka byagize ku iterambere ry'igihugu hari ibitabo byagiye birasohoka twagiye turaraba n'ibiki byahugwana biko byerekana ingaruka n'abashinzwe ubushakashatsi bagiye buramurazi ko hari n'igihe igeze gufatwa za mbarwo mwabibuka imyaka 3 mbarwo isubiza igihugu inyuma iti harabaye byinshi ngira hageze igihe twa turavuga
turaza kubigaruka
canke bishapitse twabigaruka
turabigaruka
amazi zangare byarasubije inyuma ubutunzi ugasanga nk'ubu ugasanga imbere yo mu 93 abakene baharwa muri 35 ku ijana mugabo abakene bashane mugabo ugasanga muri za 2005 na 2006 bari 57 ku ijana urumva n'ibintu ugasanga turamaze imyaka n'imyaka atarugomera ugumyaga nkuba twubatse ugasanga iby'imyaka nkuba biratugo ni ibintu bikwiye musanga abantu twa kwikubita gashurazi
reka turabigira kwako
uvinjiye rero ubona rero yuko ati hari hakwiye kuba ari ringe n'abantu bo kwikubita gashiba gahinduka ngira ndaza kuvuga mu migabane y'amashapitse akigize ngira n'abantu bacha batahura
yego yego reka tubanze tuze ku mirongo ya telefone dufise Innocent uratwumva Innocent uri he
ndi mugaba mu gisagara cyo kugira mu kanyosha
ufite ikibazo ubaze umutumire cyangwa icyumviro
n'icyumviro abone ikibazo yavuze yuko ko yanditse igitabo cyerekeye kugwanya ubukene hano mu Burundi icyo nubona hano mu Burundi kugwanya ubukene biracyari inyuma y'amajyambere cyane kubera kubera nk'ubu nk'ukwaruka nk'ubu twarabuze akazi uruhetse amashuri ubu nta kazi rufite kandi urukira ruheza ku bwinshi n'abatanga akazi ikisanga bagusaba ibintu by'umurenge none yokora iki kugira nawe agwanye ubwo bukene cyane abo ugwaruka ruheza amashuri no kororoha akazi
reka bishure
yego
mumwishure
teyarabre byangombwa nicyo bita ibintu 12 byangombwa bisaba yuko bihinduka kugira uwo murindi w'iterambere ushobore kuboneka twagaruka no kubijyanye by'amasegiteri do croissance donc ibyo fatiga kugira igihugu gishobore kuzamuka tugafatira n'ukaroka ibindi bihugu mu bisanzwe ndiko ndabivuga mu gitabo nka bene iki kiba gifatira kuzwa n'igihugu muri rusange usanga ibintu bigenda bihamagarana shaka kubira ati mbega none ko hari ubukene nizananye gute kwiri kugashomera kare ukari wasubira inyuma ugasanga ni ibintu bigenda birakwigana ugasanga ati kumbura ya ntwa ibere itabaye neza ugasanga haroye ntabwo tubigira bwiza bwabo wa murindi w'iterambere nkuboneke bagufatira nk'ibi bya cohesion nationale gufatana mu nda kw'abarundi ugasanga igihe abarundi bama mu ndyane bagira gute wumva iterambere rishobora kuboneka gute baguma ba mu ndyane gato hacaba tukivuga tuti kugira no dosiye ry'iterambere nta kuntu iyo kwezo twoyicarira gufatana mu nduga barundi bakuva kwari bamwe bakabanza gukura mu nzi utwo tuntu twama tubazingamika kuko uravye ibyo byagira bazingamika n'ivyo nyene nta gihugu na kimwe gishobora kugwanya ubukene na mwishure Bosco mu gihe abanyagihugu kenshi bazima bama mu tuntu twindyane tukuntu tunaturi ugasanga hagusenyera ku mugozi umwe bamwe bakwegera hari abandi bagakwegera hari urumva iyo nyandika ate n'ibindi bihugu biko bibanza kugira hanyuma ugashugira ukaraba ati mbega none intwari ibiri imeze gute ibi by'igiturire mbega amahera abonetse atunganywa gute byose n'ibintu bitegeza kuza kwiyo kubasanga ishobore kuboneka ugashuga tuti none imigambi y'iterambere iyo yabaye mbega barayisuzuma barayisuzuma nk'ubu bavuze proje kanaka ije barasuzuma yuko ibyo yashatse gushika ko yabishyitse ko batayisuzumye numva ko ishobora gukoreshwa nabi na bwa buzima butangwe ugasanga byahere ni ibintu rero bihamagarana muri icyo gihe kumbe tubwiye kuri kimwe kimwe woca usanga ubwira ibintu bivuze par exemple ati igisata cy'ubutare coteza imbere Burundi cyo ati igisata cy'ubutare choteze mbele jigatanga kazi mungabu inuari weirei ibone mungisho kisanta chubu tare kita kiije hali wikibu wale munuari weirei gabu tare kuburu aburashoka kibu wane kiyoguro kwa tusanga nibi norero kwa fakie kubuzangu gose jogenda biha magarana kubujo tubishize mungiro chubu na nasa tukotu razamu kwa ingi
katubandanyi
mereza kubihugu bimwe mga karuriro javi shiseko
katubandanyi kumirongo David, David uratumufa
ndabumva
David ufise ikibazo icyumviro
ndabise ikibazo nkagira ni icyumviro muhanze mu ndakiriza umutumire ndongera ndabaramutsa kwitwa rya America
turabaramukije harabumva
nanze ndabaramukije
nabyumvise ibyo kuvuga ngo intwaro ibere n'ubutunzi icyumviro ntangura kuvuga nuko ugerageje kuraba uburundi uburundi si igihugu gikenye
kubera kubera wabisigura
yego isi yacu n'isi imera ugerageje nko kuraba nk'ibihugu duhana imbibi za Tanzania za Kenya n'ahantu usanga bafite n'ahantu hatobana banarima mugabo ugasanga abanyagihugu babo barashobora kubibesha ku bintu byerekeye nk'imfungurwa n'iki ikintu yahita aravuga ndagishigikira cyane avuga ati intwari ibereye irashobora guteza imbere ubutunzi ufatiye nk'uko no bivuga iyo ubwo butunzi butwawe neza kuko nko mu Burundi gerageje kuraba nta na hamwe bigera batwereka buri mwaka bakatubwira ati mubu turadi ntara za mwaro za muyinga za Kirundo za Riga ahantu bimba ubutare bavuge kuti ibi bihugu nka Sauda Abarusiya baba ariko barimba ubutare ati ibi bintu byatwaye amahera ya naya naya kandi tugira tuyakoreshe ibi nibi nibi ikibazo nashaka kubaza umutumire
yego
hari ikintu dukunda kwibagira mu Burundi cyuko ubutunzi bwa mbere bw'igihugu n'abanyagihugu none nikiye kintu kibuze kugira ngo abanyagihugu b'abarundi
adakenye uravye ubutunzi kama Imana ishobora kuba yaraduhaye kuko hari ubutunzi kama Imana iguha n'icyo nawe ubukoza kugira ushore gushore kwiteza imbere ingira no muri iki gitabo twaragarutse cyane kubyo twokwita le potentiel y'Uburundi bufite yadondagwemo biki harimo n'ibindi byinshi twadondaguye byinshi ngira turonka kanya ko kubisigura ko turabisigura umwanya mwe byerekana ko Uburundi bwoshobora gufatira iyo rero habaye prise de conscience tukavuga tuti mbega none turafise conscience turamaze gucugwe tukamaze tuti dufise ubutunzi kama byinshi kandi tubukoresheje neza ntitwoba turi aho turi uno munsi icyo kintu kikabanza kikatwinjiramo ati tubukoresheje neza twoba turi aho kuko n'ibyo bihugu bimwe bimwe natanze kwa karorero ntibigusanga mu butunzi kama kenshi biri inyuma y'Uburundi ugasanga ibyo byimbura production interieure ko igihugu gisagura zuzuragi kompara n'ikindi ugasanga birarenze ugasanga umwimbu wabo ni inshuro gatatu Burundi inshuro gatanu Burundi ugasanga hari ibihugu usanga bingana ni province nka zibiri z'Uburundi naho tuvuga ngo Burundi n'igihugu gito hari ibihugu usanga bifise bingana na province nka zibiri z'Uburundi ntugasanga byimbura inshuro cumi Uburundi kandi utavuga ngo ni isi y'igitangaza yindi bafise byose bikita ko bica biduha ikigwa urumva rero icyo ndicyo avuze no mu gitabo narakigarutse ko muri ibi narabigarutse ko ndabyerekana hano kuvuga ati ubutunzi bwa mbere n'abanyagihugu cyane gose muri zo prealable ndavuganye n'abanyagihugu ndabagaruka ko cyo bita planification de ressources humaines ucubanza kwimira ati mbega no n'abanyagihugu barundi dushoboye iki dufise nivo de technology iyi abahinga muri ibi bintu kadufise bangana gute iryo turigira kwimira turabe capacité de ressources icyo Burundi ashoboye icyo bita capacité de ressources humaines.
Radio Studio America i Washington DC hanyo duhereje amakuru y'ibiganiro twa twafite kuri saha ubandanye mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Radio Studio America. Hii ni idhaa ya Kiswahili.